ingino kwira jo inzamba
kino kiganiro gicijyana ino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabahaye bwa kera ndabahaye miriwe bakunzi ibigano bya Radio Inzamba gateka kawe muri kumana Desire Hatunyimana kuri mikro ni mu kiganiro cy'inkino nkuko mubimenyereye ku misi yose ya mbere no ku ya gatanu muri kumwe kandi kuri mikro na Jospe Nduwimana. Uno munsi rero tugaruka ku gikombe cy'ubumwe bw'abarundi. Murazi kuno munsi Burundi bwahimbaje ugikombe bwahimbaje umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Habaye n'urukino rero ugo rukino rero rwahuje Rukinzo na Flambo distant. Tuzaza kubabwira ingene byagenze, tubabwire mu higano ry'umupira w'amaguru mu Burundi ngene bitekanijwe, hanyuma tubandanize hehe, turaza kubandaniza mu gikombe cya Afrika hariya muri Shan aho kizorangira ku munsi w'Imana itariki ndwi. Tukaza kubabwira ingene bizaba bimeze, turaza kandi kubabwira amahiganwa ya Buraya igitekanijwe n'iki, hari inkino zikomakomeye haba mu Faransa cyangwa mu Bwongereza. Turaza kubabwira twongere turangirize muri Leta Zunze za Amerika muri basketball. Nivyo rero mukanya tuja midonito
karatsinda ntayuramenya neza ukatugomba kuyimbuza yayiremi mbere yukuvuka yayiremi mbere yukuvuka yo reka nawo rushubwenge imana yo reka nawo rushubwenge
Ryan Storati nta woroshe ubwenge imana barabitoye. Reka rero tubabwire ko igikombe cy'umwe bw'abarundi cyatahukanye umugwi wa Flambo du Centre wa Ryanya mu ntara ya Gitega. Umugwi umenyerezwa na Omar Ntakagero ukabatsinze rero Rukinzo w'igipolisi igitsindo kimwe ku busa. Umugwi w'igitega igitsindo kimwe ku busa barakunda kugitsinda. Uno munsi rero kikaba kibahaye igikombe cya baramuminwe y'umugwi wa Aigle Noire w'Imakamba. No kuvuga rero uko icyo gikombe kimaze imyaka itatu, umwaka ni wa gatatu, imyaka ibiri ya mbere cyatwawe na Aigle Noire. Uno mwaka rero kirahinduye kivuye Imakamba kigiye Gitega hariya kuri polie kuri capitale politique. Murumva ko n'igikombe cy'umwe bw'abarundi ariyo gitashe igitega rero na kamwe mwe ntangere ku bakunzi b'uwo mugwi wa Flambo du Centre usanzwe ari niwo uri mu cyanda cya mbere mu higanwa ry'u Burundi kandi iyo Rukinzo bakinye nayo ikabiri mu cyanda cya kabiri. Murumva ko aho yimigwi ikomakomeye nacyo gituma habonetse igitsindo kimwe rudende. Duce tubandanya tubabwira ko mu higanwa ry'umupira w'amaguru ku munsi wejo bazokwinjira ku ndwi igiri ya 20 Olympic Star y'Imuyinga izoba yakira Burundi Sport Dynamique azoba ari saa 9 ku munsi wejo. Isaha 10 naho Les Elephants bazokina na Aigle Noire ku munsi wejo kandi saa 10 ya rundi rukino zohuza Atletico Olympique yakira Rome Message Ngozi. Ku munsi w'Imana saa 9 Bumamuru zokina na Vitaro, Bujumbura City ikine na Interstar, Musonga yakire Muzinga, Kayanza United ikine na Flambo du Centre na yo Royal FC ikira n'umugwi wa Rukinzo. Uru rukino ruzoba ku munsi wa kabiri be nubwo wa Kayanza United na Flambo du Centre bazokina ku munsi wa kabiri kuko twabwiye ko iyo migwi ibiri ariyo yahuriye muri finale igikombe cy'ubumwe bw'abarundi ari nacyo gituma rero bazokina ku munsi wa kabiri. Muri liganwa rero nkuko nako ndabivuga Flambo du Centre yatwaye icyo gikombe cyari mu kibanza cya mbere ifite amanota 38 kurikirwa na Rukinzo. Rukinzo ya kabiri ifite 35, iya gatatu ni Message Ngozi 32 ikanganya na Aigle Noire 32 nayo Musonga ati ikaza mu kibanza cya gatanu amanota 31. Nuko rero byifashe mu mupira w'amaguru mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Nawe imana isumba byose, imana isumba byose.
Mu gikombe nacyo cya Afrika cy'abakinnyi basanzwe bakenera iwabo twamenyesheje yuko ku munsi wejo azoba icyo bita petit final. Petit final rero ihuza iki? Ihuza umugwi imigwi yatsinzwe mu gice cya kabiri cy'ihiganwa. Iyo migwi nayo yatsinzwe n'umugwi wa Guinea watsinzwe na Mali kuri za penalti 5 kuri 4, bena Cameroon yanyagiwe na Maroc kubitsinde bene kubusa ubwo kino ruzoba ku munsi wejo aho Cameroon izoba iri kwirarondera nimi buri buri cyo cyangwa gatatu imbere ya Gine ariko ntibizaba byoroshye kuko na Gine yerekanye urukino rwiza cyane urukino rero nyamukuru ruzoba ku munsi w'Imana ruzohuza umugwi wa Mali utana mu mitwe n'umugwi wa Maroc Maroc isanga icyo gikombe Maroc ihabwa amahirwe menshi gutwara icyo gikombe ubwo rukino rero rukazoba ruri ko rurasifugwa umuhagarikizi azorusifura akaba yamaze kumenyekana ni Peter Wawelu Kamaku yamuka mu gihugu cya Kenya ubu rero niwe azohagarikira ubwo rukino murumva yuko mu karere ka Sekafa havuye umuhagarikizi ahagarikira rukino rwa nyuma si ugupfa gutora baraba umuhagarikizi yabyifashemo neza muri iryo higanwa ryose ugasanga niwe bashitse kuri finale kujya ko bakinyi kujya ko imigwi ikomeye ishika muri finale niko nabahagarikizi bakomeye bajya mu rukino rwa nyuma akaba baza kuruvuza niko byama bigenda murumva rero no mu Nyakenya niwe yahibatoye ko ariwe azohagarikira ubwo rukino
ya mamaza wazutwemerera tiza gusa yamaye kuhashite eurichaye e kuhashite eurichaye ipanga ni migano
reka rero dukubitire iburayi naho tubabwira amahiganwa uno munsi amahiganwa amwe hamwe aratangura handa kazotangura ku munsi wejo tubabwire rero inkino zihari muri no minsi ningene vyifashe kugeza uno munsi Deportivo Alaves hari mu gihugu cha Espagne uno munsi sayine y'ijoro iraza kwakira Valladolid ku kibuga cyayo n'urukino ruza kuba rero ngo ndabibabwiye sayine y'ijoro ku munsi wejo saa 9 Levant izokina na Granada Huesca saa 10:15 yakira Real Madrid Elche ikine na Villarreal saa 1:30 Sevilla ikine na Getafe saa 4 y'ijoro Real Sociedad yakire Cadix ku munsi w'Imana saa 9 saa 10:15 Athletic Bilbao izokina na Valence Osasuna yakire Eibar saa 1:30 Betis Sevilla yakire umugwi wa FC Barcelona saa 4 y'ijoro Atletico de Madrid nayo kuwa mbere isaha 4 z'ijoro yakire Celta Vigo muri ico gihugu cha Espagne rero twabwira ko Atletico de Madrid iri mu kibanza cha mbere kurikirwa na Barcelona Real Madrid kaza mu kibanza cha gatatu Sevilla ni ya kane Villarreal ikaba iya gatanu
Kikwa na madara na bube Agize ngwara funze na same Changa gafungwa tachazizi Auna atara emuka wangu Kulone ubadie kungu wangu Kukwie kubali wewe wa museru kila Munye politike kawahia Hivyo ukora tura vivona Hivyo uvuga tura siumba Hari hivyo ukora ukawa wihinyuka Hari hivyo uvuga tepika duchu mutima
Tukiri muri Espagne rero tubabwira yuko mu gikombe cha Espagne imigwi igeze mu gice cha kabiri gishiri cha nyuma itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri hazoba ari kwa gatatu niho iyo higanwa rizoba aho FC Sevilla izotana mu mitwe na FC Barcelona ni mu gice cha kabiri cy'iyo higanwa hanyuma Atletico de Bilbao ikine na Levante umugwi wa Barcelona watsinze Grenade ibitsindo 5-3 muri prolongation hanyuma Atletico Bilbao nayo ikaba yatsinze Betis Sevilla kuri za penalty 4-1 Sevilla yatsinze Almeria igitsindo kimwe kubusa ama Levante nayo itsinda Villarreal igitsindo kimwe kubusa niyo migwi rero ine igeze mu gice cha kabiri gishiri cha nyuma niyo tuhejeje kubabwira demi finale rero ikazoba ku munsi wa gatatu w'indwi iza hanyuma inkino zo gusubiriza zikazoba mu gice mu kwezi kwa gatatu kuko bakina ico bita aller retour
Karashi akaringanya gakinyizo nikinyuma ukaribu gwango na machatungiri uzo kwimburi ngwano na marira uzo kwimbura inzara beni zito ari kugateru
tujiye mu gihugu cy'Ubwongereza imbere kubabwira inkino zizoba ku munsi wejo tumaze tubabwire yuko umugwi wa Liverpool wasubiye gutakaza amanota imbere y'umugwi udakomeye cyane umugwi wa Brighton Liverpool itsindwa igitsindo kimwe ku busita itakaza amanota menshi nk'uko muza kuvyumva ku kirangwa nyene bakurikirana hanyuma Chelsea nayo ikaba yatsinze Tottenham muhira gitsinda kimwe kubusa Tottenham ya Mourinho na nyene muri no misika imerewe nabi cyane mukaza kubona ko byose tubabwiye ingene basomba sombanya mu camu bona yuko izi nkino yaba Tottenham yaba Liverpool bari kuratakaza ziko zibasubiza inyuma turavye imigwi ya Man City na Manchester United ingene ihagaze uno munsi no kuvuga rero ku munsi wa 8:30 umugwi wa Aston Villa uzobakira Arsenal ama Burnley ku munsi wa 10:30 zokina na Brighton Newcastle United yakire Southampton Fulham zokina na West Ham United saa 8:30 Manchester United kina na Everton hazobari saa 4:00 Tottenham ikine ku munsi w'Imana no mugwi wa West Brom Albion Southampton yakire Leicester Liverpool ikine na Man City nagomba ngaruka kuri rukino rero rukino zorokomeye cyane gose narubararikiye bakunzi umupira ruzoba ku munsi w'Imana itari isaha 12:30 aho Liverpool ku kibuga cyayo izoba yakire umugwi wa Man City yatsinzwe no mugwi wa Brighton usanze muhira bikerekana ko Liverpool muri kino gitandukanye na Liverpool mwako heze gutsindirwa mpera cari kizira nta ubizi rero hagati ya Liverpool na Man City ngene bizogenda ariko imigwi ikomakomeye ikinye inkino zirahinduka imikinire igahinduka gasanga ya migwi wari witeze si yubonye hagakora ikintu bita tactique cyane gose gusumba mu kibuga abantrene bafite akazi gakomeye cyane gukino rero n'ukino zo barakomeye cyane gose ku munsi w'Imana hanyuma ku munsi w'Imana kandi rukino zo basa 3:15 Sheffield United zokina na Chelsea kama Leeds United kine na Crystal Palace ngene basumbanya rero Man City iri mu kibanza ca mbere ifite amanota 47 ikurikirwa na Manchester United 48 Man City irafise urukino gukirarana ibyo City ko turababwira murumva ko isumbya abandi manota atari make Leicester ifite 42 Liverpool ni ya kane ifite amanota 40 hagati ya Liverpool ya kane na Man City ya mbere hari amanota 7 kandi Liverpool kandi Man City ifite urukino gukirarane murumva ko igihe yorutsinda iyo bimaze gusiga Liverpool amanota 10 muri igihe higanwa cy'ubwongereza rero umuntu amaze gusiga amanota nkayo kandi arimo gukomakomeye biba bikomeye cyane iyumvire rero igihe Man City yotsinda Liverpool mu kino ku munsi w'Imana iyo bimaze kubasiga amanota ashika 13 amanota byoba bigoye cyane gose guzosa kuyakura mu kugira bashobore kubashikira nkamisha ko ikibanza cya gatanu mu bwongereza gifiswe n'umugwi wa West Ham United
Semererango kumusaraba ngo nabange kumusaraba bakongera ngo turekurire baraba turekurire janiranye turekurire
Reka tubabwire kandi hari ya mu gihugu cy'Ubudagi kuno musarudukino RTA Berlin za kwa kino mugwi wa Bayern Dominic nurukino basa 3 yijoro Osburg kine na Wolfsburg ku munsi wejo saa 10:30 kuri iyo saha kandi hari inkino nyinshi cyane Freiburg zokina na Dortmund Schalke 04 kine na Leipzig Leverkusen kine na Stuttgart hanyuma Mayence yakira umugwi wa Union de Berlin ku munsi w'Imana saa 10:30 Mönchengladbach zokina na Cologne Hoffenheim yakira Eintracht Frankfurt nayo ku saa 1 y'ijoro umugwi wa Arminia Bielefeld ukine na Werder Bremen mu gihugu cy'Ubudagi rero Bayern Munich mu gihugu cya 45 isumya Leipzig ya kabiri anota indwi ya gatatu ni Wolfsburg 35 ya kane ni Eintracht Frankfurt 32 Leverkusen ikaza mu kibanza cya gatanu na minota 32 ikanganya na Dortmund na Mönchengladbach kugera ku kibanza cy'indwi murumva rero yuko ugiye kuraba Dortmund ukaraba Bayern Dominic batandukanye na minota 13 ukaraba mugwa kabiri na Bayern Dominic batandukanye na minota 7 Bayern iri kwirafata intambwe yo gutwara igikombe cyo mu mwaka katuje mu Butaliyano na mu Butaliyano uno munsi ari urukino ngo rukino za guhuza umugwi wa Fiorentina saa 3:45 yakira umugwi wa Inter de Milan Atalanta iza kwakira no murantunga izo kwakira ku munsi wejo Torino azoba isaha 10 umugwi wa Sassuolo kuri iyo saha nyine zokira na Spezia Juventus do Turin saa 1 ikine na AS Roma rukino rwiza cyane naho nyine mu gihugu cy'u Butaliyano Genoa yakira umugwi wa Napoli saa 3:45 Benevento ikine na Sampdoria saa ku munsi w'Imana saa 7:30 Mirase izo kwakira Crotone ku munsi w'Imana saa 10 Udinese ikine na Hellas Verona kuri yo saha nyene hanyuma Parme yakire Bologna saa 1 Lazio na ikine na Cagliari saa 2 saa 3:45 aho mu gihugu c'Ubutaliyano basombanya gute umugwi wa Mirase uracanye mu kibanza ca mbere ofisa manota 46 kurikirwa na Inter domina 48 imigwi yose mu gisagara ca Milan ubona ko yifashe neza AS Roma ni ya gatatu ifite amanota 40 ni izo tano mitwe na Juventus ya kane amanota 39 numva ko rukino rukomeye cyane ama kandi cha gatano hari Napoli ifite amanota 37 ikanganya na Lazio Roma nayo nyene ifite 37
Ne mukia gagitukura
inga watafara
zazi zukutumba kwa sebuja
inga watafara
ziragowe zikiriko
inga watafara
itwa jimie toni mbunda iturara kumugono Kwa jaka denderezo Igitsura nitera goba
Indundi Ruki
umaya rastaman Makagwanya bataba subiza Ikihe chiza kizongera
Reka mugusozera na mahiganwa y'Iburayi dukubitira mu gihugu cy'u Faransa tubabwira ko ku munsi w'ejo saa 12 Lorient izo kwakira Reims hanyuma saa 2 joro umugwi wa Lyon uzokina na Strasbourg saa 4 Lens izokina na Rennes Brest kine na Bordeaux, Nîmes kine Monaco, Montpellier kine na Dijon, Saint-Étienne kine na Metz, hanyuma Nice kine na Angers, mugihe Nantes izo kwakira Lille, Marseille kine na Paris Saint-Germain. Murumva ku munsi w'Imana rero mu France naho nyene hari derby ikomeye cyane aho Marseille izo kina n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Tukababwira uko kugira urukino Canal ishiye kuruta kuru kugwerekana yarishi miliyoni 3 z'amafaranga y'amanyaburaya mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hariya mu Faransa, mu ishyirahamwe ritunganya ihiganwa ry'u Faransa, Ligue Professionnelle de Football. Murumva niho byerekanira ko ari urukino rurabwa cyane, ari urukino rutuma Canal ishobora gushika ishaka, no kuvuga uko rero kugira ishobora kugwerekana izoriha imiliyoni 3 z'amayero n'ukino rero rukomeye cyane hagati ya Marseille na Paris Saint-Germain tubibutse ko mu rukino rwa Fazare Marseille yaretsindiye Paris Saint-Germain muhira igitsindo kimwe ku busa ubwo rukino rero ruje mu gihe Marseille iriko gutakaza mu menyereza wayo André Villas-Boas kuko atumvikanye n'ibintu bitari bike n'umugwi wiwe abona gutanga imihoho isubira iwabo mu gihugu cya Portugal twabwira rero ko Canal naho yashyira urukino guhera kundwi ya 25 kubera kundi kino gihe bageze kundwi ya 24 no kubera kundwi iza Canal niyo yamaze gufata ihiganwa ry'u Faransa n'izo heri ryerekana kushika rirangiye nuko rero byifashe mu gihugu cy'u Faransa ariko nitugana tutababwiye yuko Lille iri mu kibanza cha 51 hagakurikira Lyon amanota 49 Paris Saint-Germain 48 umugwi wa Monaco 45 hanyuma ikibanza cha gatanu kikaba mu mugwi wa Metz wa Rennes ufise amanota 37 mukanya turangiriza mu gihugu cha Leta Zunze Amerika
Garahone mukiyaga gitukura
Indundi zako
Zazi zukutumba kwa sebuja Ziragowe zikiriko
Reka rero turangize kino kiganiro cyacu muri Leta Zunze Amerika tubabwira yuko umugwi wa Philadelphia watsindiye muhira na Portland amanota 145 Atlanta nayo nyene muhira iratsindwa na Utah Jazz 112-91 Golden State nayo nyene yatsindiye muhira itsinda umugwi wa Dallas Mavericks amanota 117-116 Houston Rockets nayo nyene yagiye gutsindira Memphis muhira 115-113 umugwi wa rayutsindiye muhira numwe rudende ni Los Angeles Lakers yatsinze Denver Nuggets amanota 118-93 ku munsi muri nojoro izo nkino zikaza kubandanya tugomba tugende tubaye ikirangamisi abakunda basketball mwirabire no kuvuga yuko isahindwe y'ijoro umugwi wa Indiana uza kwakira New Orleans Pelicans Orlando Magic yakire Chicago Bulls Charlotte Hornets yakire Utah Jazz Cleveland Cavaliers iza gukina na Milwaukee saa 7:30 kuri yo saa kandi Brooklyn Nets yakira umugwa Toronto Raptors. Miami Heat saa 8 ijoro ikina na Washington Wizards. Oklahoma City ikina na Minnesota saa 9 ijoro. Phoenix Suns yakira Detroit Pistons. Los Angeles Clippers iza gukina saa 10 na Boston Celtics. New York Knicks ikine na Portland sobari saa moya ijoro kumusi uwejo mugatondo. Hanyuma Sacramento Kings nayo saa 5 yakira umugwi wa Denver Nuggets. Nuko rero vyifashe metezo za America inkino ni nyinshi cyane muhave mwirabira. Reka rero bakunzi bakino kiganiro ndabashimire cyane ko mwari benshi mukudukurikira. Shimire kandi Jose Mendo w'Imana mpinga bw'ivyuma Desire ati niba mwari kumwe ndayifuje kugira weekend nziza mugumane na Radio Inzamba agateka ka.
Ingino kwa Radio Inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.